Iyi ni Radyo İzgi Amerika. Radyo İzgi Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze muri aya makuru. U Rwanda ruravuguruza ibikomeje kuvugwa na bimwe mu bihugu by'amahanga ko abarusura bakwiriye kwikandagira.
Kuba ibihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri, tuzavugana nabyo turebe impamvu yabyo, ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda uko byifashe.
Uwo ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, Olivier Nduhungirehe. Ikiganiro kirambuye twagiranye ni mukanya. Turanababwira cy'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ruvuga ku busabe bw'umunyamategeko wasabaga ko zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga ziteshwa agaciro. Turajyana mu Burundi kureba uburyo icyo gihugu gishaka gusubira mu muryango wa SADC. Ayo makuru ndetse n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino. Aloyse Bigirimana yabateguriye. Aloyse Bigirimana, urakitsaho.
Urakoze Geoffrey, ndakuramutse ndamutse n'abaduteze amatwi, meze neza. Batatu mu bagize akanama ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Sudani baratanze imihoho cyo kuwa gatatu, mu gihe ako kanama nyene kavuze ko kashitse ku masezerano ku byasabwe nka byose n'abarongoye imyerekano. Abo nabo basabye abanyagihugu babo bashika umuriyoni kwitaba mu rugendo rukomeye rwo kubandanya basaba ko leta ishikirizwa abasivile. Abagize ako kanama ka gisirikare cumi nibo batumye ko indongozi z'abari mu myerekano mu mubonano inyuma y'ibiganiro byari byarahagaze ku munsi w'Imana. Lieutenant General Chasmedine Kabashi avugira akanama k'abasirikare kari ku butegetsi yabwiye amenyeshamakuru ko bumvikanye ku bitari bike, ariko ntiyasobanuye ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi abasivile ko bakivuze ko inyuma y'ivyo ku kanama bashikirije kandi ko batatu mu bakagize baciye batanga imihoho inyuma y'iryo tangazo. Ishyirahamwe impunzi z'amakongo ni ryarakuye impunzi z'abanyeribiya zishika 325 bari mu busho bwa leta ku murwa mukuru Tripoli, inyuma yaho bamwe bari batewe bivanye n'uko biyamirije uburyo bubi babayemwo muri ayo mabohero. Imigwano hagati y'amareta aharanira gufata ubutegetsi muri Libya yatumye ubuzima bw'abantu ku murwa mukuru no mu micungararo ya Tripoli butoroha. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abantu 12 muri izo mbohe batwawe kwa muganga gusuzumwa ku bijyanye n'amagara yabo. Abategetsi bawo nibavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano w'abimukira bashika ku 3000 bari mu busho butandukanye Tripoli. Bavuga ko imigwano ituma batoroherwa gufasha abo bimukira, kandi ko ari ngombwa ko bava muri ayo mabohero bagakurwa ahabera izo ntambara. Leta ya Komoro yarugaye amashuri, bibuga by'indege hamwe n'ibiro vya leta ejo ku munsi wa gatatu, igihe igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi ciswe Kenneth carengana muri iryo zinga. Ico gihuhusi caturutse mu ibahari Indiana, citezwe kugira inguvu nyinshi mu gihe cerekeza mu gice ca Afrika y'ubuseruko hafi y'urubibe hagati ya Mozambique na Tanzania. Ico gihuhusi kije kandi mu gihe ibihugu vya Mozambique, Malawi na Zimbabwe bikirwana no gusubiza mu buryo ivyononywe n'igihuhusi co mu kwezi guheze ciswe Idai. Ibihuhusi nk'ivyo bivanze n'imvura nyinshi ntivyari bimenyerewe muri ako karere, mu gihe abanyagihugu bibashikako badasanzwe bazi n'ingene bavyifatamwo. Ni mu gihe kandi igihugu ca Afrika y'Epfo kikirwana n'imyuzure hamwe n'imisozi yasenyutse ejo kwa gatatu nyuma y'iminsi myinshi y'imvura ihitiye mu buseruko bw'ico gihugu abantu bashika kuri 51 barahasize ubuzima. Indongozi zo mu mugambwe wa demokrate aha muri Leta Zunze za Amerika zashikirije umubabaro kandi zisaba ko hoba kandi gusubira kwiyumvira ku bucuti hagati ya Leta Zunze za Amerika hamwe na Arabia Saudite aho hari cyo kwa gatatu inyuma y'ubwicanyi kivungwa bwakozwe na Leta ya Arabia Saudite. Arabia Saudite je kwa kabiri yaraciye imitwe abanyagihugu bayo 37 hafi nka bose bo mu nkehwa wa Isilamu baba Shiite. Umwe muri bo aranabambwa inyuma yo kwicwa kandi na ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo rikavuga ko muri bo harimwo abari batarakwiza imyaka yo gushyirwa mu mabohero. Senateri Bernie Sanders ari mu bamaze gushikiriza ko bagomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ha muri Amerika yavuze ko ubwo bwicanyi byerekana ko byihutirwa ko Amerika isubira kwihweza neza imigenderanire hamwe n'intwaro y'ubwicanyi ya Arabia Saudite. Ntacho President Trump arabivuga ko ariko yawe yarigeze gushikiriza ko yifuza gutsimbataza imigenderanire n'ico gihugu inyuma yicwa rya Khashoggi. Mukurangiza abasivile benshi muri Afghanistan ngo barishwe n'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika na Afghanistan kuruta abishwe n'abatalibani hamwe n'iyindi mihari yitwaje ibirwanisho muri ico gihugu. Ibyo byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu cegeranyo cashikirijwe ku munsi wa gatatu ejo. ONI ishikiriza ko mu mezi atatu ya mbere yo mu 2019 inteko ziri ku ruhande rwa leta zatumye hafa abantu 305 hamwe n'amajana 3 bakomeretse mu basivile.
Ndagushimiye Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru umaze kutugezaho. Amakuru y'iki gitondo tuyakomereje mu Rwanda aho rwarayi ruvuguruje byatangajwe n'amahanga harimo Ubufaransa na Canada erutse kuburira abaturage babyo kwikandagira mu ngendo bagirira mu Rwanda cyangwa kureka izo ngendo mu gihe zaba atari ngombwa cyane kubera ikibazo cy'umutekano ibyo bihugu bivuga ko utameze neza. Mu kiganiro umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba Olivier Nduhungirehe yahaye ijwi rya Amerika ku munsi w'ejo yavuze ko atazi igitera ibyo bihugu kuvuga amagambo asatyo.
Birango no kubaza ibyo bihugu byafashe icyo cyemezo ariko uko byagenda kose ntabwo bihuye na situation ihari mu Rwanda kubera ko umutekano urahari mu mpande z'igihugu muri parike y'Ibirunga bakerarugendo n'ubu ngubu baraza buri munsi ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda harimo n'ishyamba rya Nyungwe. Rero kuba ibyo bihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri, tuzavugana nabyo turebe impamvu yabyo ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda kuri tera uko byifashe. Kandi ibyo bihugu bifite ababahagarariye hano mu Rwanda ndetse hari n'abakerarugendo b'ibyo bihugu n'ibindi bihugu byo muri ibyo bice bagendera u Rwanda nta kibazo bigeze bagira.
Ugize uti ibyo bihugu bifite ababihagarariye mu Rwanda, iyo mubabajije impamvu batanga isura isi cyo ku Rwanda kandi mwe mwemeza ko nta kibazo gihari babasubiza ngo iki?
Ibyo bintu ni bishya ku buryo ntabwo turabona umwanya wo kubiganiraho neza n'abagarariye izo ambasade cyangwa n'abayobozi b'ibyo bihugu ariko ikigomba kurebwa ni situation ko yifashe ishobora kugenzurwa na buri wese. Mu Rwanda rero hari umutekano muri ibyo bice byose byagiye bivugwa hose ku butaka bw'u Rwanda kandi abakerarugendo imiryango mpuzamahanga ihari za ambasade bose bafite ububasha bwo kugera ahantu hose mu Rwanda hakaba harangwa n'umutekano. Rero bivuze ko icyangombwa ari ukureba situation ko yifashe mu Rwanda atari ukureba amabwire ya bamwe cyangwa se propaganda zikorwa n'iyo mitwe ikorera mu mahanga.
Waruvuze uti propaganda z'iyo mitwe ikorera mu mahanga, mutekereza ko impamvu Ubufaransa bwavuze ariya magambo none na Canada ikaba yongeyeho byaba biterwa n'iyo mitwe muvuga ikorera mu mahanga?
na haju dutekeleza tuzaganiriza na uwa vitu sabanurile hatu kukwa vijayenda kose mwara vikuliki yu propaganda vajenda wakura babeshe wavuga ngo bigaruri ishamba rya Nyungwe na handi geni propaganda ikorwa birazwi rero tuzabiganiriza ibyo bihugu byose tubasobanurire ndetse n'ibindi bihugu byose nabyo bihagarariye hano mu Rwanda twongere tubasobanurire uko byifashe mu Rwanda.
Ibyo uvuze ko hari abavuga ko bafite agace k'ubutaka bw'u Rwanda nibyo ejo bundi twavuganye na Paul Rusesabagina uhagarariye MRCD mbere gato twari twavuganye na Karikse Sankara uvugira ingabo za FLN baravuga ngo wari muri Nyungwe. Rusesabagina yambwiye amagambo agira ati ntabwo twagiye muri Nyungwe kugira ngo tuvemo. None uramuvuguruje rero nta ngabo ze ziri muri Nyungwe.
Rusesabagina ari n'umugabo ubukorera mu Bubiligi. Hari impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kubera nyine uruhare afite mu gushinga uwo mutwe bitwaje intwaro. Ibyo avuga byose bikaba ari propagande kugira ngo nyine atere ubwoba abantu abeshye abamukurikiye ko arantu yigaruriye, ariko ibyo byose nyira ngo bizarangira mu butabera kubera ko u Rwanda rwashyikirije nyine izo mpapuro Leta y'Ububiligi.
Ahubwo urananyibukije yatubwiye ko u Rwanda rwari rwohereje abantu barwo muri Comore kugira ngo bafate Karikste Sankara bamushyikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko ngo kubera imishyikirano bakoze hagati y'ubutegetsi bwa Comore n'inshuti za FLN na MRCD u Rwanda ngo rusubira yamara masa. Ibyo bintu nibyo cyangwa barababeshyera?
Ibyo nta makuru mbifiteho, kandi nawe ubivuga uwo Rusesabagina nawe bigaragara ko nta makuru abifiteho.
Kandi abyemeza?
Nta makuru abifiteho, arabivuga. Ibintu byose byo kuvuga bijyanye na propagande byo barabimenyereye, ariko njye nahamya ko nta makuru nabo abifiteho.
Ndagushimiye cyane Bwana Olivier Nduhungirehe, mukomeze kugira umugoroba mwiza.
Ndabashimiye.
Tugume mu Rwanda aho urukiko rw'ikirenga ejo rwemeje ko icyaha cyo gutuka no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha kubera ko ari umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera. Uyu ni umwe mu myanzuro ku birego uru rukiko rwari rwaregewe n'umunyamategeko Mugisha Richard Asumta Kaboyi.
Uyu ni umwe mu mwanzuro umaze gufatwa n'urukiko rw'ikirenga kirego rwari rwahawe n'umunyamategeko Mugisha Richard wasabaga ko zimwe mu ngingo z'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda zateshwa agaciro ko zinyuranye n'itegeko nshinga. Mu ngingo esheshatu zari zasabiwe kuvanwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda harimo ingingo ya 133 ivuga gukoza isoni abayobozi b'igihugu. Petre Mugisha Frank yavugaga ko gushyiriraho itegeko abayobozi b'igihugu nturishyirireho rubanda rwose binyuranije n'itegeko nshinga kuko bizana ivangura. Petre Mugisha watanze ikirego yasabaga urukiko ko iyi ngingo yakurwamo. Wasebeje umuyobozi agakurikiranwa n'amategeko mbonezamubano. Iyi ngingo kimwe n'indi yavugaga icyaha cyo gusebya mu ruhame imihango y'idini, urukiko rwemeje ko byavanwa mu mategeko mpanabyaha mu Rwanda bikaba mu mategeko mbonezamubano. Ariko ingingo ya 136 ivuga ku cyaha cyo gusebya umukuru w'igihugu, urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwemeje ko icyaha cyo gutukana no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kubera ko umukuru w'igihugu umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera. Umunyamategeko Richard Mugisha watanze ikirego avuga ko nubwo atanyuzwe ariko yishimiye ko ikirego cye yabonye aho kigeze.
Twebwe nk'abanyamwuga nta ibintu byo kunyurwa ntago bibaho, ubundi tuba twaje hano kubera ko twubaha uru rukiko ni rwo rugomba gukemura impaka. Iyo rwamaze kuvuga kunyurwa cyangwa kutanyurwa ubwo biba bitakiri isho, ariko cyane cyane navuga yuko n'uru rukiko n'ububasha bwarwo nacyo ni ikintu gishya, kuko iyo ureba amavugurura mu mategeko yagiye akorwa ubungubu uru rukiko icyo rushinzwe ni bene izi manza. kandi bere siko byari bimeze
izindi ngingo zirimo izivuga ku cyacyo ubusambanyi ubushoreke n'icyacyo guta urugo metere mugisha yasabaga ko bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mboneza mu bantu mugisha Richard watanze ikirego yavugaga ko ibi byaha ubikoze abahe mu cyo yashatse ntawo bihure no guhungabanya umutekano rusange urukiko rwanzuye ko ibi byaha byaguma mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda kuko bibangamiye umuco nyarwanda ibintu byishimiwe n'impuzamiryango Profam twese hamwe uyu muryango wari waje kugoboka muri uru rubanza madame Kandakuze Jean Darika ni umuyobozi wa Profam
urubanza rurangiye neza turishimye navuga ko twishimiye cyane ko iritegeko ni itegeko riza rishimangira ibyifuzo cyangwa za politike z'igihugu cyacu zivuga ngo umuryango utekane iyo rero haje mu busambanyi iyo haje mu gutwa urugo iyo haje mu bushoreke biragaragara yuko wa muryango utekanye ubutashobora kugirwaho ibyo nibyo bitekerezo twatanze kandi rwose ku rubanza rwaciwe zirangiye ngo twatanze byari ibitekerezo bitwaburanaga bitwareze ariko twashimiye ko zabyashingiwe
Subgambere kirego nk'iki gitanzwe mu rukiko rw'ikirenga kuko ishyaka Green Party rigeze gutanga ikirego ivuga ko ingingo ijana rimwe ihabanye n'itegeko nshinga iyo ngingo yahaga umukuru w'igihugu kwiyamamariza manda ya gatatu kandi itegeko nshinga ryarateganyaga manda ebyiri Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tuje mu Burundi noneho aho icyo gihugu cyongeye gusaba ko cyakomororerwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC mu mpera z'umwaka w'2017 uwo muryango wari wanze kwakira Burundi kubera ibibazo by'umutekano muke byarangwaga muri icyo gihugu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi kuri iyo nkuru
Uburundi bwatangaje ko bwiteguriye kuba umunyawanyagira 17 mu muryango w'ibihugu biri mu karere ka Afrika y'Amajepfo SADC umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburundi n'amakungu ari mu rugendo mu bihugu bigize uwo muryango kurondera abashigikira ico ciyumviro kuri uyu wa gatatu mu gitondo umushikiranganje Ezekiel Nibigira yabonanye n'umukuru w'igihugu ca Zimbabwe Emerson Mnangagwa ambassadeur Nibigira yabwiye bagenzi bacu bakorera ijwi rya Amerika iharare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa president w'Uburundi Petero Nkurunziza kwa mugenzi we Mnangagwa Uburundi bwifuza ko Zimbabwe gikoresha ububasha n'igihagararo gifise mu muryango wa SADC kugira ngo bwishigikire Burundi maze bwemeregwe nk'umunywanye mushasha ambasaderi Nibigira yagize ati Zimbabwe ni igihugu kivukanye dusangiye kahise na kazoza ati dutegerezwa kunga ubucuti bukomeye yongeye ati nk'uko mubizi Burundi bwarasabye kwinjira mu muryango wa SADC kandi ibintu bigeze kure ati ni muri iyo ntumbero rero nazanye ubutumwa bwa perezida Nkurunziza kubwira mugenzi we Mnangagwa ko yodushigikira muri iyo nzira kundwi heze ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko uwo mushikiranganji ambasaderi Ezekiel Nibigira yari yagendeye ibiro bikuru vya SADC birongowe na perezida wa Namibia naho nyene yarajanywe no kubwira perezida wa SADC ku Burundi ubu bwiteguye neza kandi ko buzotanga ibisabwa byose kugira ngo byemeregwe Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu ciwe cahamagaje n'intumwa za SADC ngo zize kurabaho ico gihugu kigejeje imyiteguro no kuzuza ibisabwa kugira ngo cemeregwe uwo mugwi w'abahinga uzoshika I Bujumbura mu kwezi kuza kwa gatanu bitekanije ko uzotanga icegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere ka SADC kugira ngo abari bo bafate ingingo Uburundi busubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri ubwa mbere uwo muryango wangiye Burundi mu mpera z'umwaka w'2017 bwari bwasabiye rimwe n'igihugu ca Komoro nyamara Burundi burarindirizwa Komoro kirinjira gukwiza ibihugu 16 bigize SADC imvo zatanzwe n'ibiro bikuru bya SADC icyo gihe n'umutekano muke uwo muryango wagize uti mu Burundi haracari ibimenyetso by'umutekano muke mu gihe kimwe mu byankenerwa kugira ngo igihugu cemererwe kwinjira ariko kiba gitekanye mu mpande zose kugira abanse b'icyo gihugu ntibahave babangamira ibihugu bisangiye imbibe kuri icyo kibazo umushikiranganje Nibigira yabwiye abagenzi bacu atubu mu Burundi amaru n'umutekano byarasasagaye inyuma yaho mu mwaka w'2015 haduki imvuru za politike kandi n'ubutunzi bwifashe neza ati dufite byinshi byo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa Nikere n'ibindi yizeye ko akanama k'umutekano k'uwo muryango wa SADC kazobona ibimenyetso byerekana ko ayo mahoro n'umutekano byagarutse kugira ngo ico gihugu gishobore kwemeregwa ako kanama ni nako kari yatangaza ko Burundi bwemererwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Uwo muryango aherutse gushyiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemererwe. Ibyo navyo nuko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye ku iyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kiremwa muntu abitegekanya. Ni naho abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo izohava itorohereza Burundi. Vita nshimira Imana atwara Runani Force kubwo amashyirahamwe adahana ibyicaro vya politike rukorera hanze.
Imiryango canke amashyirahamwe y'ibihugu yukugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bisenyere ku mugozi umwe, hariho ingingo ngenderwako, amategeko, icyerekezo ibyo bihugu wamusanga bisangiye. Rero nicyo gituma vyama vyibanga kwakira ibihugu bicumbagira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane, kuko bene umuryango vya mbere batangura kuraba baraba bati mbegu wewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanye iki. Rero icyo gihugu kijanye ibibazo, kitajanye inyishu, kitajanye inguvu, kitajanye icyo giterera, kitajanye ibyo gihayira abandi, ibyo kirushije abandi, kiba gifise amahirwe make cyane. Hanyuma rero nicyo gituma twibaza yuko Leta y'u Burundi uno munsi atamahirwe na makenya ifise yukwinjira muri uwo muryango.
Ikindi abo bafatira ko ni uko no mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC icyo gihugu kitabanye neza n'ibindi, hamwe no kutari intererano busabwa kugihe.
Nta muntu nk'umukuru w'igihugu cya Afurika y'epfo Ramaphosa canke abandi bakuru b'ibihugu Namibia, Lesotho, hehe Zimbabwe ntibashobora kwikwegera umuntu badashobora kuyaga. Hamwe naho vyoshika bagakwegera ko Leta ya Petero Nkurunziza ikinjira muri uwo muryango, ikintu cya mbere iyo Leta izokora ni ukuzotangaza igihe, ikintu cya mbere ni ukuzowumara amazi. Ndabaha akarorero ku byerekeye umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Leta y'u Burundi kugeza n'uno munsi atanga urukoroti yigeze itanga rwo gutanga amafaranga abanyamuryango bateza gutanga.
Hamwe Burundi byemerewe bwo babusanze muri SADC igihugu cya Tanzania byari bisanzwe bisangiye umuryango wa EAC. Uwo muryango wa SADC ugizwe n'ibihugu 16. Uretse icyo gihugu cya Tanzania harimo kandi Angola, Botswana, Komo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Swaziland, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Seychelles, Afrika y'Epfo, Zambia na Zimbabwe watangujwe mu mwaka w'1992. Pierre Clavini Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tugume mu Burundi aho umuhuza w'Abarundi yagejeje ku nteko ishinga amategeko ibyo yagezeho umwaka ushize w'2018 ku kibazo cy'uko hari abaminisitiri badashyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'urwego rw'umuhuza. Edward Nduwimana yavuze ko urwo rwego rugiye gushyira ahagaragara urutonde rw'abadakora iby'ibiro bye bisaba kugira ngo abaturage babimenye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Ahejeje gushikiriza ivyaranguwe n'urwego arongoye mu mwaka wa 2018, abashingamateka mu bibazo babajije babona ko hari abanyagihugu bahohoterwa kwijanye n'imizibukiro mu gihe Leta ibakuye mu gataka kabo. Simon Bizimungu yatowe mu ntara ya Cibitoke atanga akarorero k'abanyagihugu bo ku mutumba wa Gahoma muri iyo ntara bitwariye ishirahamwe ricukura ubutare muri ako gace inyuma yo kurenganywa.
Abanyagihugu duserukira bariko bararengana kuko mu mategeko umuzibukiro umunyagihugu yasaza kuronka imbere y'uko akurwa mu cuyiwe. Imirima yabo yararanduwe birandwa n'ibishyirahamwe ari nayo yari batunze, ariko icyo tubona imizibukiro yo kuyironka n'ikibazo. Nk'ubu nagomba ndabamenyese ko iryo shyirahamwe riheraniye abanyagihugu bo ku mutumba imiliyoni zirenga majana cyenda. Izo miliyoni zirenga majana cyenda abanyagihugu bakuye mu byabo nizo zatuma kubatunga, ariko uyu munsi uko batanga iyo mizibukiro birateye isoni n'agahinda.
Umukuru w'inama nshingamateka we wasanga ibwirizwa rigenga iby'imizibukiro rishaje, agasaba umuhuza w'Abarundi gufasha kugira ngo rihinyanyugwe mu ntumbero yo kujana n'ibihe igihugu kigezemwo.
Ibwirizwa rijyanye n'imizibukiro n'ibwirizwa rya kera n'ibwirizwa ritakiri ku gihe. Nkavuga nti rero mbega nta kuntu urwego rw'umuhuza urusanze bumviriza abo bantu babarenganije ku bijyanye n'imizirukiro rushobora gufasha kugira ngo rufatiye ku ibyirizwa rihari habe gushyira ku gihe ibyo byirizwa no kuvuga ko bakumviriza abenegihugu bati bakuranduriye iki cy'umwembe bakuranduriye ikigazi bakuranduriye karatusi bakuranduriye icyayi cyangwa ikawa turabona ko amafaranga abereye muri kino gihe turimo buduha araya.
Edouard Uwimana ntakana ko hari abanyagihugu barenganywa ku bijyanye n'umuzibukiro. Aha akemera ko agiye kwifashisha amategeko mu ntumbero gusaba ababijejwe guhinyanyura iryo bwirizwa, naho yemeza ko bisaba uburyo butari buke.
Mu batwitura benshi ari nk'abenegihugu baza bidogere bijyanye n'imizibukiro baronswa, ndetse ko ari make, n'ayo make ugasanga aronswa nabi nabi, ugasanga birateye icuka kibi mu benegihugu. Ati none ntacyo mwafasha kugira ngo iryo bwirizwa ishobore guhinyanyurwa. Iri bwirizwa murabizi rihindutse ni bwirizwa riza rigatuma na bwa bwo twariko turavuga habaho implication budgetaire, cyangwa yuko ari kugira ngo rihinduke ari uko haba habaye kujya inama n'ingingo n'abajejwe kigega. Ariko ikigaragara cyoco ni uko by'ukuri nk'uko mwabivuze yakwiye guhinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe.
Umushingamateka Fabien Banciganino yashatse ku ruhande rwiwe kumenya nimba ingingo urwego rw'umuhuza rufashe zubahirizwa mu gihe urwo rwego rwemeza ko hari abanyagihugu barenga.
Ndatenguze ko umaze kubona ko abanyagihugu barenganywa muri byinshi, none ko mufashe iyo ntumbero mbona bizogenda gute? Iyo mufashe inyungu mbega irakurikizwa, abo babituye barenganijwe iyo mufashe ngo barenganurwe irakurikizwa?
Ku ico kibazo Nduwimana yemeza ko hariho abashikiranganji bagarariza ingingo z'urwego arongoye, ariko akavuga ko atakindi ugo rwego rurekuriwe gukorera abo baba bagararije atari kubatangaza mu kinyamakuru ca leta.
Bavuga yuko nubu hacariho ama resistance mu bushikiranganji butandukanye baratahura neza ingingo urwego rw'umuhuza ruba rwafashe ku buryo hariho abakinana kuzishyira mu ngiro. Uro hariho ndetse bamwe bamwe tuyumvira gutangaza mu kinyamakuru ca leta kugira ngo twerekane yuko bagarariza intumbero n'ingingo z'urwego rw'umuhuza, kuko n'ibyo amateka turekurira ku buryo n'abazobisoma baba bahari no munsi n'abazovuka bazobona yuko umushikiranganji kanaka cyangwa umuyobozi mukuru kanaka ikigo kanaka yagararije ingingo zafashwe n'urwego rw'umuhuza, hanyuma ibyo byandikwe muri kaze y'igihugu.
Urwego rw'umuhuza w'abarundi rwakiriye dosiye 162, hakaba hari izo rwari rusanganywe 25 rwashikirijwe mu 2018. Nk'uko urongoye urwo rwego yabishikirije, hizwe amadosiye 153, hasozerwa 76, hakaba hasigaye izigera kuri 78, mu gihe hari izitakiriwe zingana kuri 33.
Uwo munsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria wizihizwa buri mwaka tariki ya 25 z'ukwa kane. Buri mwaka rero hagasuzumwa ibimaze kugerwaho mu rwego rwo kurwanya iyo ndwara. Afrika niyo hanini izahazwa na malaria, kuko abayirwara n'abihitana kuri uwo mugabane bagize 90% by'abarwa ku isi hose. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru ikurikira.
Utwigoro two gutuza ingwara ya malaria ntabwo ari utwigoro dushasha, yamara utwo twigoro dufise insiguro nshasha muri mwaka kubera mutahe wongerejwe wo kugwanya ikiza ca sida, igituntu hamwe na malaria. Uyo mutahe ungana n'ibice biri hagati ya 60% na 70% by'umutahe utangwa n'amakungu mu kugwanya malaria uzotangura mu mpera z'ici yimirije. Mu myaka 10 na 15 irangiye, ikiza cya malaria carihaye inkumbi nk'uko Professor Brian Greenwood yigisha muri kaminuza London School of Hygiene and Tropical Medicine abivuga. Avuga ko hakozwe intambwe ikomeye mu kugwanya ikiza cya malaria, kandi ngo umutahe watanzwe n'amakungu wabaye ingirakamaro. Ivyo ngo sagaseseshwa rumuri, kuko mu mwaka w'2020 impfu zitewe na malaria zagabanutse inshuro 25% muri Afrika, intara yasizikajwe cyane n'ikiza cya malaria. Vyongeye ibihugu 50 vyaranguye umugambi wo kugabanya impfu ziterwa na malaria ku rugero rw'ibice 75%. Yamara urugendo ruracari rurerure. Mu ntango abantu bicwa na malaria ku mwaka bangana n'umuriyoni, mu gihe muri iki gihe icyo gitigiri cyagabanutse gushika ku bantu 600,000 bagwiriyemo abana bicwa n'icyo kiza, mu bisanzwe gishobora kwirindwa nk'uko Greenwood abivuga. abahinga nka Greenwood barafise amakenga ko mu gihe isekeza ryo kugwanya ikiza cha malaria ritobandanya intambwe imaze gushikirwa yo hava ifatwa nkuko umengo umugambi kugwanya malaria warashikiriwe avuga ko malaria imaze igihe kirekire kandi bizwi ko mu gihe umugambi wo kwigwanya uhagarikwa iyo ngwara yobandanya igaruka kandi ifise n'ubukomezi usombirije inkuru yanditswe mu kinyamakuru Malaria Journal ivuga ko ingwara ya malaria yagendujwe ku bantu 75 yagarutse ahanini bivuye kutwigoro two kwigwanya twagabanutse
cyote mwakomeje kudutega amatwi tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari Fatuma Alimas Kalala aya makuru yahagarariwe na Etienne Karekezi naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.